abasiri kama majana tandatu b'abarundi igihugu cyabo cyanze gutahana kuva kuri uyu wa mbere ku muhingamo bakuwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Mogadishu bajyanwa ahitwa Masla mu karere ka gatanu gacungerewe n'ingabo z'abarundi. Icyo kibanza bahoramo ni kizubakwa mu ambasade y'u Burundi ni nacyo batahukanywe ku magenekerezo ya 2021 na 2023 ukwezi guheze barimwo. Masla naho nyene ni hafi y'umurwa mukuru Mogadishu. Hamwe mu makuru ava muri ya misoma avuga ko aba basirikare batakirigwe nk'ingabo z'ubumwe bwa Afurika nk'uko akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kari kabimenyesheje ho kuva ku itariki ya mbere ku kwezi kwa gatatu batazoba bagiharurwa muri urwo rwego. Ariko ayandi makuru yemeza ko umukuru w'inteko za misoma bwiwe yandikiye utwara ingabo z'abarundi muri Somalia amusaba gusubiza abasirikare mu karere gacungerewe n'abarundi kandi ko mu gihe bakirindiye umwanzuro wa nyuma bafatwa nk'abakiri mu nteko z'ubumwe bwa Afurika. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika maze avuga icyo Burundi bunenga ingingo y'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afurika. Gaston Sindimwo
twese twashimiye kuko bishyikwiriye n'inama y'abakuru b'ibihugu yari bari mu Uganda aho twumvikanye yuko ingabo nibyo igihumbi mu gace igihumbi cy'ingabo z'abarundi gusa n'ingabo nicyo ingabo yose iri muri Somalia ko icyo gihumbi boca bagenda baragaba ingene ingabo ziri zingana kugira ngo icyo gihumbi kigabanganywe mu bihugu byose bifite ingabo muri Somalia. Mugabo iyo ngingo yaje cyane mu Burundi kandi gushyira hamwe muri iyo nama tukaba twari kumwe twibwire yo twayibonye nk'itangaro. Mugabo ni ibisanzwe kubera turazi impamvu y'ababigira wari wa mutego wo kwerekana yuko leta y'u Burundi itashinzwe ingabo zayo hanyuma bashinzwe kuza gutembagaza ubutegetsi. Uraje ko ariko biyumvire abiyumvire yuko hashobora kuba byabundi byo guhindurika ubutegetsi ku nguvu mu Burundi ntibigikunda.
Abo biyumvire ibyo leta y'u Burundi yemeza ko ibazi
abatanga uburyo bw'izo ngabo mwazi ko bahereye kera abanyaburaya abagwanya igihugu mwazi ko bamwe bavuga kuva kera cy'ingabo zaje zitaraza abantu babigira uko kugira ngo bashanishe mu Rwanda abarundi bwa kabiri babone yuko leta y'u Burundi idashobora guhagarira ingabo zayo. Ni byinshi rero cyane cyane abifuje yuko u Burundi babugira ikibare cyabo hanyuma basanga ubutegetsi burafashe igihugu cyane cyane burakingira ubwinjira bw'igihugu byabagoye cyane cyane kubyumva bati none abantu ko twaciye mu nzira no mu byatsi tubaburabuza uno munsi twoca hehe. Bashafata rero inzira yo kugira ngo yateranye abarundi biciye muri izo ngabo z'u Burundi bamwe yuko cyishwe umuryango baho baronse n'iki n'iki mugabo ibyo nabyo turabizi tubyifatamo bakaba babona yuko abarundi batatu bakimaze hariya sebe mu kitaye bishe mu rugo mugabo usacanye
imbere yuko bataha. Bwana Sindimwo ntakana kwigarukanwa ry'abasirikare b'abarundi rizotuma habagahaze mu kigega cya leta
ihengere cyamaho ingorane zizobaho kubera zo ari umuhini mushasha mugabo umenye yuko imbere yuko ibyo bya Somalia bibaho abarundi barabaho kandi atangabo zigihariye abarundi babaho kandi atanzahabu kigo turaronka ataterari tumaze kuronka virusi twayibayemo bariyenda cyane biyumvira yuko turaronse imfashanyo y'abanyaburaya uburundi buzosha bupfa. Mugabo uburundi bwarabayeho kandi urabona ko imyaka tuyigenze uno munsi rero bakavuga bati amahera y'abazungu mutuyakura muri izo ngabo niyo dukoresha mu gihugu mu kugira ibyo babazi yuko reka turabe nyine uburundi tufite kugama y'agaciro barashobora guca muri izo nzira bene izo.
Uburundi bwari bwahawe itegeko ry'ugutahukana abasirikare igihumbi imbere y'itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri guheze ariko bwakuye muri ya misoma batarenga 400. Uburundi bwarungitse abasirikare barenga 5,500 muri Somalia kurwanya intagondwa za Al-Shabab kuva mu mwaka w'2007 bari kumwe n'abandi bagera ku 17,000 bava mu bihugu bya Ethiopia, Uganda, Kenya hamwe na Djibouti. Eroje wikaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.